Imumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, muri kumwe nanje afite Niyongabo, makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Uvuga hajya ahantu ibugarama bavuga, hariho abapolisi basanzwe bahakorera, hari n'abasirikare basanzwe bahakorera, hari abajije umutekano bahakorera kuri rya barabara. Nta muntu yoshobora kuhafatirwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka, abo bantu ntibamubone.
Uwo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, avuga ku byerekeye umutekano muri zone Bugarama, muri province Muramvya mu Burundi, aho umumenyesha makuru Jean Bigirimana avuga ko yazimiriye. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba tuyegeruka ku mukanya gatoya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, amakuru tubafitiye mu karere. Mu Burundi indwi zibiri zirarenze atawuze irengero ry'umumenyesha makuru Jean Bigirimana, umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH, usaba igipolisi gukomeza amatohoza muri zone Bugarama, intara ya Muramvya. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Kuva ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi uwo mwaka, umumenyesha makuru Jean Bigirimana afatwa, gushika ubu nta uramenye yambu ryiwe, haba ku butaka bw'u Burundi canke mu bindi bihugu. Nta muntu n'umwe aravuga ko yamubonye. Ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, ikinyamakuru akorera iwacu canditse kimenyesha ko yafungiwe mu gasho k'iperereza mu ntara ya Muramvya mu gihugu hagati. Ico kinyamakuru cari citiwe umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH, kiusaba kuja kuraba aho Muramvya, kuko canavuga ko yoba ariko arasinzikarizwa ubuzima akicishwa na kigoyi. Muri iyo ntara nta gasho k'iperereza kahari nk'uko vyemezwa n'umugwi CNDH, ariko umukuru w'uwo mugwi asigura ko mu ntumbero y'ukwimara amazinda yishikiye ku rugo rw'uburongoye iperereza aho Muramvya. Naho nyene mugabo ntiyabonye ico aragiye arondera. Jean Baptiste baribonekeza, umukuru wa CNDH.
Mu ntumbero yo gutoza ayo makuru rero, umugwi CNDH waragiye mu ntara ya Muramvya urashika ku nzu ibamwe ubujejwe iperereza mu ntara ya Muramvya. Ushika utamuteguje, uraheza usaba kwinjira muri iyo nyubako. Ujejwe iperereza nawe aravyemera atagahato. Twararavye iyo nzu icumba ku kindi hamwe no hanze mu kigo, ariko nta kimenyetso na kimwe cyo kwerekana ko Jean Bigirimana canke uyundi muntu yoba afungiwe muri ico kibanza twabonye. Twararondeye kandi no mu bindi bibanza harimwo mu busho bw'igipolisi. Aho ibintu bigeze rero muri aya matohoza, umugwi CNDH ntirashobora gutora uyu mumenyesha makuru Jean Bigirimana canke amakuru arashe kuvyerekeye ingene ubuzima bwiwe kuba bumerewe.
Ariko rero baribonekeza asaba igipolisi gushira ingufu cane cane mu karere ka zone Bugarama, intara ya Muramvya, mu matohoza gikora.
Umurwi CNDH uraha agaciro gakomeye cane ubuzima bwa kiremwa muntu hamwe n'ayandi mateka yose yubahiriza kiremwa muntu. Umurwi CNDH urahagaritswe rero umutima kandi bikomeye n'ivyashikiye uyu mumenyesha makuru, ugasaba ko igipolisi cyoroshirizaho kurondera irengero ryiwe mu gukomeza amatohoza cyatanguye, cyane cyane kigashyira ingufu zikomeye kuri zone ya Bugarama, aho biboneka ko Jean Bigirimana yanyikiye.
Aho Bugarama n'umuryango wa Jean Bigirimana cyo kimana umukoresha wiwe niho bemeza ko yabonetse rya nyuma. Igipolisi cyaramaze gutanguza amatohoza kikaba cyaruguruye dosiye. Ariko umuvugizi w'igipolisi yemeza ko gushika bata kintu na kimwe cyo kwemeza kubamenyesha amakuru yazimanganiye Bugarama. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi.
Ni ukuvuga hajya ahantu ibugarama bavuga, hariho abapolisi basanzwe bahakorera, hari n'abasirikare basanzwe bahakorera, hari abajije umutekano bahakorera kuri rya barabara. Nta muntu yoshobora kuhafatirwa ngo yinjizwe mu modoka yindi kanaka, abo bantu ntibamubona canke n'abanyagihugu babari hajya murazi ko hamahari abanyagihugu buri mwanya kandi benshi ntibashobore kubona ivyabaye. Rero uje ukavuga ko habereye ibintu nk'ivyo, hanyuma abapolisi bacu bahakorera ntibabe barabibonye, ucamva ko ivyo ari ibintu bitangaje cyane, anacho gituma umuryango we wasabwe koza gutanga guha umuco abariko barakora amatohoza kugira ngo babanze barabe koko ko ivyo bivugwa ari vyo koko ko uwo muntu yaba aho hantu yarahashitse, hanyuma agatwagwa nabo bantu barabe ko bashobora kumutora nabo barabikoze bamenyekane, hama baheze babibazo.
umugwi igihugu jeje wagataya kazi na muntu uvuga ko akiri cizere ko umenyesha makuru yotorwa
muri sendashi imisi yose y'udutangura gitohoza turi tangura twizeye cyane cyane nk'umugihe ari umuntu yavuzwe irengero nkuko mu gihe atanu kiziga cy'umuntu turabona cyane ngo tumenye neza neza turonke ibimenyetso byerekana yuko yoba kumbura ubuzima bwiwe bwa hungabanicwe cyangwa ngo bamugirire nabi twe tugumana icyizere turondera kuvuga ro icyizere kirahari cyabandanya amatohoza kandi twizeye yuko dusubira kumutoba.
Umukenyezi wa Jean Bigirimana nabasigura ko atakintu nakimwe cyo tuma umunega wiwe agirirwa nabi yabibwiye ijwi rya Amerika bikimenyekana ko yazimiye
umuga we yakora neza nyene nta muntu n'umwe bari bafitanye ingorane nta n'umwe n'ababanye kuko ikibaye cyose yakimbarira kupfa nyene aho yari kwarakora ntabwo yambarira yuko bafitanye ingorane n'umuntu apfuye ku kazi yataha nyene ku masaha akashika nyene atera inkuru n'abantu nta ngorane yari afitaniye n'ababanye nyene yitegembya yatembera bagasangira twasaba inzego z'umutekano ko zodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kuko n'inzara yo nyene yomwica turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene turasaba ko bamukingira kuko nk'ubu mfise abana babiri simbona ingene ngiye kubarera.
Amashirahamwe mpuzamakungu ahanye hagati y'akamenyesha makuru n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira umenyesha makuru Jean Bigirimana atorwe atazimanganizwa ubuzima. Aha twavuga nka komiti to protect journalists hamwe na Reporters sans frontières. Uwo umenyesha makuru akaba yakoreye ikinyamakuru cigenga iwacu n'ikinyamakuru cyo kubuhinga ngurukana bumenyi cyo mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac. Imbere yaho yarakoreye kandi na radio yigenga Rema FM aho yari umuyobozi w'udandaje Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Leta y'u Burundi irafise imigambi yihuta yo kunagura igitegwa c'ikawa umwe muri yo n'uwo kugwiza imivyaro y'ikawa yosubirizwa izishaje. Ni nkuru bimenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya.
Abarinyi bikaba bo ku mutumba na zone ruziba komine Mugina intara cy'ibitoke ahatangurijwe kuri uno wa gatanu isekeze ryo gukata no gusasira ico giterwa ku rwego rw'igihugu ntibumva kumwe iby'ico giterwa. Bamwe bashikiriza ko hakurima ico giterwa cikawa bofuma barima ibiterwa mu mbarugo canke ibiti vy'ivyamwa bafatiye ku mwimbo witanga ku mwaka. Uno murinyi w'ikawa n'uwo ku mutumba ruziba ndagicutsa n'umutima wo gusubira kuri imikawa kuko atamwimbu igitanga
mukuri bintu vy'ikawa bo cyarataye agaciro mbere yo twe tukirima bari bagitaye ko cyane gose kubwo muri kampanye y'ikawa abantu basa ngagura amabati baza kubaka bandi bakikenura ariko ubu baragera aho usanga ati baje guhimba kuri izi ugasanga umuntu arajonjogoye kubo bamuhembye n'ica ntikize none uharuye nk'ahantu hiwanje wari imyumbati nshobora kugurisha amafaranga atari munsi y'umumiliyoni ku myumbati ariko ugarutse nk'ari amafaranga bampaye ntarenze ibihumbi ijana na mirongo itanu nari ibihumbi ijana na mirongo itanu uharuye gusasira iki gipimo uko kingana ukaraba uzoshwa ntiharushwa na hehe kuri izindi biba byatubemerera menshi cyane arenga aya mafaranga ijana n'itanu
naho biri uko hari abarinyi bagifise umwete wo gukorera ikawa ngenda kumana disiyano wo ngaho nyine mu ruziba rwa komine Mugina afise igipimo c'akarorero kirimo ibiti vy'ikawa birenga amajana atanu avuga ko yiteguriye gukata ibiti bishaje kugira haduga ibikiri bito bishobora gutanga umwimbu.
Imigambi yaje uno munsi ni ukugicira ryose mbona kuvuga ugiciye kwigishitse ngahayi ugira santimetero cumi ngo bigeze kubitwigisha ejo ugishitse ugira santimetero cumi ukanda gukata iryo kawa umaze kurikata rero umva hamadukaga amashami menshi ni mashaje ari udugaba amashami atandatu umunani ukamujamo inyuma rero ukayahonyora kuri amashami afise inguvu azokura afise inguvu rwose ajya amatuma tukayakura mukasigaza ibiti bitatu akariwa nako ngahayo hajya asigara bitatu bibiri.
Bamwe mu barimyi b'ikawa iruhande yuko ataco bagikura mu ikawa bashikiriza ko bagiheraniwe kugera amaginga ya udufaranga tw'ikawa two mu mwaka wa 2014 urongo ihuriro ry'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa ku rwego rw'igihugu Senake murima w'isangi nicabona cabo barinyi b'ikawa batararonswa gushika ubu amafaranga baheraniwe. Joseph Ntirabampa iruhande yuko asaba ko abo barinyi borenganurwa hari n'ibindi asaba leta.
Ibyo dusaba nyine cyubahiro kijyaca ka mukuru w'igihugu ni ibi bikurikira abarinyi b'ikawa turifuza ko hoho umuco mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro murinyi w'ikawa bigashingwa hakurikijwe akanovera k'ikawa yashotse kuko nyine cyubahiro kijyaca ka mukuru w'igihugu ibijyanye n'inguvu abarimyi bashyira mu ikawa gushika ubu no mu kurondera akanovera nibashikira ikindi nuko amahemba yozara bakare igikurikira nuko ibintu byo guhemba ku munsi twobasaba nyene cyubahiro bikajana n'uyu munsi kuko abarimye bikawa barahaye amahera make make ku munsi nta mugambi w'iterambere barangura mu rugo bigatuma batangura kuva ku gitego cy'uko katakamaro gifise kandi kigafise
icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu arumva kamo gategwa n'abarinyi bikawa Joseph Butore ahejeje gutanguza iryo sekeza yashikirije inkomu y'igambi ya leta ku gitego cy'ikawa
bwame kugwiza no gutera imijyaro y'ikawa mishasha ku mitumba mu ntume yo gusubiriza ipimo by'ikawa bishaje uguharura ibiti by'ikawa rusange ofisi mu Burundi rusasuma gw'ikawa ukuragura inyigisho z'abajeje gukurikirana ku munsi igitegwa cy'ikawa uravye uguhemereza abarimye gufata neza ibipimo byabo ico gikogwa kigakogwa cyane cyane n'abajejwe intwaro bafadikanije n'abarimye ubwabo hamwe n'abahinga mu burimye bw'ikawa
icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yahumurije kandi abarinyi bikawa bagiheraniwe udufaranga twabo two mu myaka iheze kuri leta itareze amaboko ko vuba bagiye kuturonswa nawe kuyibaza ko igiciro cy'ikawa gitera kigabanuka Joseph Butore arabahumuriza kuno mwaka ku isoko mpuzamakungu igiciro cy'ikawa kizoba cifashe neza icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yibukije ko ku mafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu ikawa yinjiza ayagera ku vyijana biri hagati ya 63 na 80 bisigura ko atahoruta aheba kuri mikawa imugina mu ntara cy'ibitoke Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru kuvyereke nkino mpuzamakungu za Olympique ku munsi wa gatanu i Rio de Janeiro niho zatanguzwa ku mugaragaro abakinyi bahagarariye u Rwanda muri izo nkino batanguye guhiganwa ejo ku wa gatandatu wa mbere yahiganywe ni Adrien Niyonshuti asiganwa ku ikinga ariko uko gusiganwa ntikwamugendeye neza inyuma y'uko adashoboye kurangiza ihiganwa ry'ibirometero 237 kuko yatanguye kugira ikibazo cy'ikinga ryiwe inyuma y'uko ahawe irindi agira impanuka yatumye atabandanye amaze kugenda ibirometero bigera kuri 50 mukanya niyo nshuti yavuganye na mugenzi wacu Edigwema amubwira uko vyamugendeye
namaze iminsi nitegura umukino bihagije nk'umuntu aratoranyijwe mu Rwanda gusohokera igihugu cyanjye nza hano dukora opening ceremony na nararebye ko si aho tuzakinira nta kibazo na kimwe gihari gare makanika mbere yo gutangira umukino munsi w'ejo bundi yari yarebye igare nta kibazo ahantu hose rimeze neza ariko ku munsi w'ejo dutangira kompetisiyo tugeze mu metero 65 twacagamo mu mabuye maze kuyavamo igare ryanjye rigira ikibazo cyo guhagarara amafitensi kuko ari igare amafitensi aba ariyo elekitoronike hari kabure yaje kugiramo ikibazo imwe ijyana kuri main function ibyo bita shifting bizanye n'amavitensi biza guhagarara nta kintu ushobora kuba nakora narahagaze imodoka isanzwe abategura umukino hano muri Jeux Olympiques iyo bita nitoka iza kumpa igare ariko ritari kuri size yanjye ndagerageza gukurikirana kugerageza gusubira muri proto b'abantu baba twaturitse muri imbere nyine nzakongera kugira ikibazo cyo gusohokesha ahantu hamanuka ari naho naje kugwa mpagirira impanuka ikomeye ariko idakomeye cyane ngira ikibazo mu kuguru ngira ikibazo cy'ibisebe murahamara apfa agera kuri 2 ariko biza kurangira mpagaze kuko igare n'iryari kuri size yanjye niganye byari karte nk'ibyo nakoreshaga ndakubona nyine birangira mvuga mu mukino ariko mukuru muri rusange wari n'umukino ukomeye kuko n'abagenzi banjye mu bantu bagera ku 140-150 batangiye kurusi haje kurangiza abantu bagera kuri 60-70 mu mukino nawo wari ukomeye cyane
kuba ahararangije abantu bakeya byaba biterwa n'iki ni imisozi ni amabuye umuhanda wari umeze ute
amabuye arimo imisozi na kuri twakinye cyangwa se kose aho twakinaga hari umukino uri tekinike cyane arimo kuzamuka no kumanuka hari n'umuyaga mwinshi mbega yari kompetisiyo iri tekinike cyane ku buryo aho warangaraga gato ashobora kuba wahura n'impanuka cyane noneho by'umwihariko ibintu by'amagare n'umukino isa n'isa mugenzi washobora kugwa nawe ukaba wagwa muri ya pundi ya abantu baguye cyangwa se umwaka ngo hakurya akagusha abandi babiri batatu bane batanu wagata nawe akaza akakugonga nawe ukaguraguye n'umukino umutoroke gukina ariko nta kundi bibaho mu magare nyine murakina mukitegura na risque ko zishobora kubaho ukagerageza kuzirinda ariko zije ntabwo umuntu aba atagize ngo azirinde zitaza nyine ugasanga uzisanzemo.
Ubundi munyarwanda yahiganywe ejo kuwa gatandatu ni Joanna Umurungi yari amaze igihe yimenyereza mu Butaliyano yasiganywe mu kwoga imetero ijana ku rwego bita butterfly. Umurungi akaba atashoboye kurenga urwego yahiganywemo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jeremy Nyonzimba ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze inshuti bakunze ikiyago cya politike ntorere kazoza. No musi tugarutse ku kibazo kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Tugashimikira ku vyumviro vya politike ku vyerekeye ingingo y'inama nkuru y'ejo umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU inumero 23 3 iherutse kwemezwa yo kurungika abapolisi amajana 2028 mu gihugu cy'u Burundi bazaba baje gufasha mu vyerekeye kunganira umutekano no guhagarikira ivyerekeye yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Abanyapolitike batandukanye barafise ingene bakiriye iyo ngingo. Muri kino kiganiro tukaja kumva aho urongoye umugambwe Radebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umuvugizi w'umugambwe Sanyafrodebu Honorable Fenias Nigaba bahagaze kuri iyo ngingo yo kurungika abapolisi amajana 2028 mu gihugu cy'u Burundi iherutse gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bisabwe n'igihugu cy'u Bufaransa. Abatumire reka nsabe Terence Imana irakiza abaganirize.
Kutavugana ni isoko ry'amazime naba muyage muzibukirize bibere jambo irica ritishe naho rigakiza vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Eka rero mu kwinjira muneza na neza mu kiganiro twakire umutumire kuri telefone mushinga ntahe Fenias Nigaba turabara mu kije tunabaha nikaze.
Maho neza ndabashimiye cyane ko mwadutumiye.
Nkuko mwabyumvise mwebwe mukaba dukurikirana akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu mpere kuri wenyene wakira gute ingingo y'igisata cyawo nikije umutekano.
Twebwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu nkuko umugambwe ushira imbere iby'agateka kazi na muntu ugashira imbere ibyo igihugu cyubakiye ku mategeko ugashira imbere bijyanye n'umutekano kuri bose atankunzi atamwana n'ikinono kandi tukaba tuzi ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa. Iyo ngingo twebwe twabonye ko twoyishyigikira cyane twayakiriye neza cyane cyane kubera igitigiri igitigiri kibateza kutwirungikira benshi cyane kuko kugira ngo baze kudufasha ariko twe dushima intumbero kubona ubwego nka ruriya rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU dutanguye kubona ko mu gihugu cy'u Burundi hageze ko gorungika abantu baza kuraba ibiri ko birakoregwayo. Icyumviro turagishima turabona ko baramaze kubona neza ko mu Burundi hari bitagenda neza ari nacyo gituma biyumviye gufata iyo ngingo. Twese muri Sahwanya Frodebu turabishima turabikenguruka tukibaza ko nabandi bo bikenguruka bakabishima kuko ari biza biza gufasha kugira ngo tuve muri zingwane turimwo bitume igihugu gishobora kogorora bitume nkuko mwabivuze dushobora kugarukana umutekano ushobora kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi bigatuma kandi dushobora gusimbataza ijya gateka kazi na muntu
reka tugaruke muri studio Jean Dodier Mutabazi ingingo mu yakiragute
twebwe mu mugambwe radebu n'indi migambwe ducuditse harimo imwe twari twarajanye mu matora abarundi barazi yuko jewe nari umwe mu bakandida bahiganiwe ku rwego rw'umukuru w'igihugu naho ntaronse amahigwe yo gutsinda kandi tukaba twebwe turi tutavuga rumwe na leta ijya ngingo suku yakira nabi gusa twarayiyamirije icyatumye tuyiyamiriza sikindi bayifashe batisunze ukuri kubera iyo uriko uraraba uko ibintu byagiye biragenda ubwa mbere gihe ariko arafata ijya ngingo umuntu uze uwaserukira ubufaransa ari ubufaransa bwazanye icyo bita proposition integuro bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe ihunyabwoko ihunyabwoko benshi baranasongora akavuga ati ni ihunyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabihonya bwoko rya politike bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cya mbere sinabwaga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonya bwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo africaine naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare kirimo abantu 5,000 maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buko yuko ni gihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabira ntuzeye uko Burundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa kimwe cya maprobe uribuka yuko barakivuze bijya 5,000 turasubira turasigura turongera kandi turavuga tuti nibaza bazuba baje bateye igihugu cy'u Burundi batwa baje guhagarika demokarasi
kumure ibyo turaza tubigaruke
turabigarukako
kandi ijambo mugenza wa Phineas mugenza bavuze yuko ingingo idakene mu Burundi kuko ifatiye kubinyoma mwebwe kubganye mubona yuko mumeza yuko ikenewe kubera iki
yewe numuba bari umwishi kuvuga ko ishyawe mweza makungu oni yofatira ingingo rikufatiye kubinyoma na genda bumva biteye akababaro cyane kuko ryashira hamwe nishira hamwe rifise ingene rikora rifise ibyo rikorera ko rigaza gufata inyinga ruko ryatohoje rero turavye aha mu Burundi uyu munsi hari uwo mvuga ngo nta bantu bafunzwe barenganywa uzu yubusho uyu munsi uvuga ha mu Burundi ngo nta bari ko baratoteza abandi babahora ibyimbiro byabo bya politiki uyu munsi uvuga ko nta bantu barenga 2,500 bataye igihugu bakomoka kubera ibintu by'umutekano bitameze neza uyu munsi uwombwira ko mu Burundi tabanyuruzwa nitumenye irengero ryabo uyu munsi uwombwira ko mu Burundi amaradiyo akora uyu munsi uwombwira ko uyu munsi mu Burundi amashyirahamwe ategameye adahari igicaro bya politiki akora neza uyu munsi uwombwira neza ko imigambwe ikora ukuri kwamye ibyo byose rero umuntu abibonye acabona ko mu gihugu cy'u Burundi hariho ibitagenda neza rero iyo abantu ishyiramo muzima ku nkaririya ribonye ko mu gihugu hariho ibitagenda neza riratohoza hamarika kuko barasise amategeko abagenga z'abantu z'abantu bahuruduka n'abantu bafise ibintu bakorera ko kandi nabahinga
reka tukiri ngaho nyene tukaruke muri studio gatoya ngaruke kwa Jean de Dieu Mutabazi hamwe ingingo igiye mu ngiro uburundi bwohombi
cyandakiza ko mugabo Phineas Turazi nayo twahorana muri Frodeo kandi nari nibagiye kumuramutsa yari ngira ngari muri Cibitoke ndamuramukije mugabo
abahore neza Mutabazi
je ndakomi urandamukiza abanya Cibitoke bose
uragaruke muri Frode burera kandi
oya kandi kandi aba Frode benshi bariko barizira muri radio ushaka nje iyo bariko barava reka mugabo ntunyibagize icyumviro
reka tugaruke ku kimiro cyo munsi
eh Phineas niyo mpaririza imigambwe ngaha irenga 40 kandi irakora nabaze ari mu mugambwe sawanya Frode bu numugambwe utavuga rumwe no butegetse baragira manama ukuri kwamye baheruka nukunagura inzego zabo aho yovuga ko imigambo idakora sinide kudondagura iyindi ica kabiri aravuga amaradio amaradio menshi ara yose arakora ayadakora ni imwe RPA hakaba niyo yonyene izindi nazo zivugira ziracyarondera uburyo ihangane bonesha bamasengo bose barafite aho bakorera kandi ntiwibagire yuko igihe ntuzeye bajya mwari kumwe muri kudeta itariki 13 rusama hariho amablende yagiye gusambura ibintu hariya mu kajaga urazi yuko narema yagize
ibyo nitubigaruka
rekanze
mumenyesha makuru no saba ko twokubahana kuza aravuga ibintu adafite ibyemezo kuko ubutungane nibwo ufite uburenganzira bwo kuraba ibintu ingende byageze ariko uwo
munyeshyaka reka tubireke tuduge ku ijambo ry'uno munsi
reka nduge ku ijambo kazi mavuze ko ari ubutungane bufise ntuze ubutungane aribwo bukarifya
bukora neza
ubutungane nibwo bukarifya ko hari kosa cyangwa atakosa ni vyiza ntibivuye mu kanwa kiwawe
ubutungane bukora neza
no kuvuga nagiranze kurabo bavuze ngo abaprisoni abantu bafunzwe Phineas uzotembere mu ma prison hariho abana bari bashigikiye imigumuko mu kwezi kwa gatatu umwaka wahera barekuwe uravyumva mvuga abaminere hanyuma hariho abandi ba prisonier abo ba prisonier nabo bita do droit commun n'ukuvuga bakoze ibicumuro none ga Phineas nk'umuntu nk'abantu batuririye wa mwana munyakabiga bakamuturira mu ipine ushaka nibafungwe hanyuma ikiri nacyo bavuze ama cadre de disparition abantu bavuga ngo batamenye irengero ryabo abantu bamaze kuvugwa ngo barabuze irengero ryabo hanyuma bagasanga harimo abapfuye bahisanye n'ugwa karago abo basanze mu mantuze mu makambi imahama no mu Buganda ni Makivale abo byabaye ibinyoma ntuze twabeshuje
reka tumuhijambo tumuhijambo
bakaro muri Frodebu Chris Beninya ari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa Irakoze Chris Beninya yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
ah none se
mvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
Icyo ni kije cy'ambere cy'akino kiganiriro cerekeye ingingo yo kurungika abapolisi impuza makungu amajana 228 mu gihugu cy'u Burundi mu gice cya kabiri tutorabira hamwe nabo batumire icokorwa kugira ngo umwizero w'umwe n'abandi wongerekane amakenga nayo n'ubwoba bigabanuke Terence ndashimiye nabo batumire mwari kumwe uwunishimiye niwe wakurikirana ikiganiro Ntorere Kazoza Jerome Nyenzima nonge ndabipfurize mwese koranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
Nshuti mwese twari kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteza amatwi kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo mugira umugoroba mwiza mwese.